VOA. Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Hii ni Radio Ijwi ya Amerika risamianira i Washington DC mu Kirundi na mu Kinyarwanda. Nshuti mwese muduteze amatwi ndabaramukije aha muri studio ya gatanu. Muri kumwe na Frederic Munikije
na Eugenia Mukankosi, nanjye ndabaramukije aho muri hose. Tubahaye ikaze kuri radio yanyu.
Nubwo rero ubufatanye bwacu n'amahanga mu by'ubutabera bwibanda cyane kuri genocide, ntabwo bikiri ibyo gusa, hari n'ibindi byinshi dushobora gufatanya.
Uwo ni Minisitiri w'u Rwanda ushinzwe ubutabera, Johnston Businge, nyuma yo kubonana na Minisitiri wo muri Mali ushinzwe uburenganzira bwa muntu.
Iyi nkuru cyo kimwe ni inkuru yerekeye urubanza rw'umusirikare yagiriwe n'ibyaha byo kugandagura Major Karayisha Dieudonné wabereye muri sentare nkuru y'igihugu ya Muyinga. Turazigaruka ko mu kanya kari imbere.
Leta ya Hawaii yajuririye urukiko rw'igihugu ku itegeko inteko nshya rya ku iteka rishya rya Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ribuza abaturuka mu bihugu bitandatu by'amahanga kwinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nibyiganjemo abayisilamu.
Abasirikare b'Abanyamerika bo mu rwego rwa Marine barungitswe komora umurwi ISIS mu buraruko bwa Siriya.
Abantu 26 bapfuye, abandi babarirwa muri 40 barakomereka, ni nyuma y'uko abiyahuzi babiri bateze bombe mu gihe cy'imihango yo gushyingirwa mu majyaruguru ya Bagdadi nejo kwa gatatu.
Muri Afghanistan abantu 31 bishwe, abandi bashika 87 barakomereka mu gitero cakozwe n'abiyahuzi ku bitaro bya gisirikare.
Ayo makuru turayagezaho ku byo burambuye mu kanya, tuhera ariko ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Duhere inaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hawaii yabaye iya mbere muri leta zigize Amerika gutanga ikirego ku iteka rivuguruye rya Perezida Donald Trump rireba abakora ingendo muri Amerika bava mu bihugu bitandatu byiganjemo abayisilamu. Abavoka b'icyo kirwa kiri mu nyanja ya Pasifika hejo kwa gatatu batanze ikirego mu rukiko rw'igihugu mu murwa mukuru Honolulu. Basobanuye ko iteka rishya rizagira ingaruka mbi ku baturage b'abayisilamu bo muri ibyo bihugu bitandatu, kuri ba mukerarugendo n'abanyeshuri b'abanyamahanga. Perezida Trump yasinye iryo teka rishya ku wa mbere ribuza abaturage b'ibihugu bitandatu haribyo Irani, Libya, Somalia, Sudani, Siriya na Yemeni kwinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika igihe cy'amezi atatu. Iryo teka rihagarika kandi porogaramu yo gutuza impunzi muri Amerika igihe cy'amezi ane. Ntirireba abantu babonye viza mbere y'itariki ya 22 cyangwa se abafite ikarita ibaha uburenganzira bwo gutura muri Amerika bita Green Card. Umucamanza w'igihugu wa Hawaii azumva ibisobanuro kuri icyo kirego cya leta ya Hawaii ku itariki ya 15 y'uko kwezi kwa gatatu, umunsi umwe mbere y'uko iteka rishya rya Perezida Donald Trump ritangira kubahirizwa.
Abasirikare b'Abanyamerika mu rwego rw'abamarine barungitswe mu raruko bw'igihugu cya Siriya gufasha komura abagwanyi mu muhari w'intagondwa z'abayisilamiste ISIS kugira ngo babakure mu gisagara cya Raqqa bacumbitsemo. Ikinyamakuru cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika The Washington Post cyanditse ayo makuru ubwa mbere, kikaba cyavuze ko irungikwa ry'abo basirikare ryerekanye ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifashe intumbero nshasha yo kongereza igitigiri cy'abasirikare bayo bagwana iyo ntambara mu gihugu cya Siriya. Gushika ubu abategetsi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntacyo baratangaza ku mugaragaro cerekeye abo basirikare. Yamara abategetsi ba gisirikare bemeje ayo makuru mu kiganiro bahaye ibindi binyamakuru. Muri ico gisagara hari hasanzwe hari uwundi murwi w'abasirikare b'Abanyamerika. Abandi basirikare b'Abanyamerika barungiswe kandi mu gisagara ca Mambija kiri ku birometero 138 by'ico gisagara ca Raqqa, igisagara umurwi w'intagondwa z'abayisilamiste wagize umurwa mukuru wawo. Amakuru atangazwa avuga ko abagwanyi mu hari ISIS bashika 2400 bari mu gisagara ca Raqqa. Umushikiranganji bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bujejwe kwivuna abansi muvuga ko ingingo yo kurungika abasirikare b'Abanyamerika mu gisara ca Mambije ifise intumbero yo guhumuriza indi mirwi y'abagwanyi itandukanye iri mu cyo gisagara kugira ngo ntize iragwana.
Abantu 26 bapfuye, abandi babarirwa muri 40 barakomereka nyuma yuko habiyahuzi babiri bateze bombe mu gihe cy'imihango yo gushyingirwa mu majyaruguru ya Baghdad ejo kuwa gatatu. Ibyo bitero byabaye bya bombe byabereye mu mujyi wa Al-Hajjaj hafi y'umujyi wa Tikrit muri Iraq. Ntawahise yigamba ko yari nyuma y'icyo gitero. Cyakora umutwe wa leta ya Kiisilamu wagabye ibitero nk'ibyo ku basivili no ku ngabo zishinzwe umutekano mu bihe byahise. Imitwe y'intavugirwamo yafashe uwo mujyi wa Tikrit n'ibindi bice bizengurutse Baghdad mu mwaka w'2014. Ariko iyo mitwe yatakaje uwo mujyi mu mwaka wakurikiyeho iwambuwe n'ingabo za Iraq zari zishyigikiwe na Amerika. Umutwe wa leta ya Kiisilamu urarwanira kugenzura umujyi wa Mosul ari nawo ukomeye uwo mutwe usigaranye.
Abantu bitwaje ibigwanisho biyambitse nk'abaganga bakoze igitero ku bitaro bya gisirikare bikuru ku murwa mukuru w'igihugu cya Afghanistan Kabul, maze bica abantu 31 bongera bakomeretsa abandi bashika 87 nk'uko ubushikiranganji bujejwe kwivuna abansi bwabitangaje. Abajeje umutekano mu gihugu cya Pakistan baciye bakikuza ivyo bitaro hanyuma bica abo bagwanyi bari bamaze isaha batera ivyo bitaro. Abantu bavyiboneye bavuga ko ico gitero catangujwe n'umuyahuzi yaturikije ikamyo yarimwo ashitse kurugi binjiramwo kuri ivyo bitaro vya gisirikare vyitwa Sardar Mohammed Daoud Khan biri mu gisagara hagati. Ico gitero cyaciye gikurikirwa n'ibindi bitero by'abandi bagwanyi bafise inkozi komakomeye amagrenade hamwe n'abandi biyahuzi bari biboye yeko amabombe. Aho abo bagwanyi babandanije batera kandi abagwaye hamwe n'abaforoma gushika gihe bateshejwe n'abasirikare b'igihugu cya Afghanistan. Umurwi w'intagondwa z'abayisilamiste ISIS waciye utangaza ko ari wo wakoze icyo gitero.
Urugamba ku mutwe wa Boko Haram rurimo gusiga abagore bugarijwe n'ubukene, urugomo n'ubwigunge. Ibivugwa n'umudiplomate wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wasuye uturere twagogojwe n'uwo mutwe w'abarwanyi muri Nigeria. Michel Sisson wungirije ambasaderi wa Amerika mu muryango w'abibumbye yagarutse kuwa kabiri havuye mu ruzinduko rw'iminsi itanu rw'intumwa z'inteko ishinzwe umutekano ku isi ya ONU muri Nigeria, Cameroon, Chad na Niger. Abo babarirwa abantu babarirwa muri miliyoni 26 muri ibyo bihugu bine byazahajwe n'intambara, bazahajwe n'ingaruka rero z'ibitero by'uwo mutwe byugarije ikiremwa muntu. Ibyo birimo ibura ry'ibiribwa rikabije. Abagore barahura n'ibindi bibazo birimo ubupfakazi cyangwa se kuba bari bonyine, kwita ku bana benshi nta buryo bafite bwo kwinjiza umushahara mu ngo zabo. Imarua mu majyaruguru ya Kameruni ni Maiduguri mu majyaruguru ya Nigeria, intumwa z'inteko ishinzwe umutekano ku isi ya ONU zabonanye n'abagore bataye ibyabo n'abahunze. Abagore n'abakobwa bakeneye kurindwa cyane, bashobora gufatwa ku ngufu no gukorerwa irindi hohoterwa, gushyingirwa batarageza igihe batarageza ku myaka cyangwa se gushyingirwa ku ngufu.
Abategetsi baserukira ibihugu byabo bavuga ko batewe amakenga n'inzandiko zibanga zashyizwe ahabona na WikiLeaks, umurwi w'abantu batorokanya amakuru yivye ibanga. Izo nzandiko zerekana ko inzego za Leta Zunze Amerika zifise ubuhinga buhanitse bwo kwabura amakuru. Igihe umushikiranganji w'igihugu cy'u Rusiya ajejwe imigenderanire Sergei Lavrov yabazwa ivyerekeye izo nzandiko uyu munsi kuwa kane, yavuze ko wewe yama yagerageje kudatwara telefone yiwe ngendanwa igihe agiye mu manama ahambaye cyane ngo kuko aba atinya kwaburwa. Aho Lavrov yariko vuga ku birego byashikirijwe na WikiLeaks bivuga kwibiro vya Leta Zunze Amerika CIA bifise ubuhinga n'ibikoresho vyo kwabura amatelefone hamwe na televiziyo. Ubuhinga butuma ivyo biro bishobora kwabura amakuru muri telefone no muri televiziyo ahariho hose bitarinze kuhegera. Ibiro CIA ejo ku munsi wa 3 byavuze ko WikiLeaks iriko irahungabanya umutekano wa Amerika kandi iriko irafasha ibihugu vyansi vya Amerika.
Thank you.
Chote zijwi rya Amerika yo namwe makuru avugwa hirya no hino ku isi turi kuri gahunda kandi tubagezaho mutwumvira kuri FM 88 nibice bitatu no kuri FM 104 nibice bitatu Kigali mu Rwanda naho mu Burundi mukatwumvira kuri FM 94 nibice 9 na FM 95 nibice 2
mushora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri site yacu ariyo www akaburungu radio yacu voa akaburungu.com mushaka kudukurikirana kuri Twitter na radio yacu.
Radijwe rya America Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda dukomereze mu kareke ibyaga bigari. Umucamanza mu rukiko rukuru mu Rwanda yanze icyifuzo cyabwana Emmanuel Mbarushimana cyo gusubika urubanza mu gihe cy'amezi 2. Uregwa havuga ko hari bwo buryo bwiza bwo gutegura imyiregurire ye. Umucamanza avuze ko ubusabe bwe nta shingiro bufite. Ni mu gihe urubanza rubuza iminsi ibarirwa kuntu rusigaje iminsi ibarirwa kuntoki ngo rugere ku musozo. Mbarushimana haraburana n'ubushinjacyaha ibyaha bya genocide n'ibyibasiye inyokomuntu. Ni inkuru mugezweho na mugenzi wacu Eric Bagirubusa uri Kigali mu Rwanda.
Iburanisha ry'urubanza rugana ku musozo ryibanze kuruta ku mpaka z'impande zombi zari zigamije kumenya niba umucamanza yakwisubiraho ku cyemezo yafashe kiganisha ku gupfundikira urubanza. Ni nyuma y'amaburanisha abiri bwana Emmanuel Mbarushimana atagaragara mu rukiko asobanura ko arwaye kandi ubuyobozi bwa gereza bwagize ubushake buke bwo kumuvuza ariko nta bimenyetso bya muganga bitangira. Umucamanza yanzuye ko ari impamvu zo gutinza urubanza, biryo ko Mbarushimana yivukije amahirwe yo kuburana hita yanzura ko urubanza rugomba kugana ku musozo. Nyuma y'icyo cyemezo ariko umucamanza yasabye ubushinjacyaha gukora iperereza muri gereza uregwa afungiyemo hakamenyekana koko niba arwaye. Madame Charite wibabara ku ruhande rw'ubushinjacyaha yabwiye urukiko koko basanze Mbarushimana arwaye. Yasobanuye ko bitewe n'impamvu zo kwimurira gereza ya 1930 mu yamageragere byatumye imfungwa zaturutse hanze zimurirwa muri gereza ya Mpanga kuko ariyo yujuje ibisabwa bituma Mbarushimana atavurirwa ku gihe. Maître Jean-Claude Shosh umwe mu bahagarariye inyungu z'ubutabera mu rubanza yabwiye umucamanza ko kuba Mbarushimana atarabonetse mu iburanisha bitafatwa nk'amakosa ye ku buryo byaba intandaro yo kumuvutsa uburenganzira bwo kwiregura. Yibukije umucamanza ko ajya gufata umwanzuro ko Mbarushimana yanze kuburana byumvikana ko yaramufiteho amakuru make. Asaba umucamanza kwisubiraho mu cyemezo yafashe uregwa akaburana. Bwana Antoine Muhima n'inteko ahagarariye biherereye akanya gato maze bibutsa uruhande rwiregura ko ku itariki ya 20 z'ukwa kabiri Mbarushimana yavuze ko arwaye nta bimenyetso bitera umucamanza kwimurira iburanisha ku itariki ya 22 z'ukwezi kwa kabiri. Yibukije kandi ko yari yabwiye umunyamategeko ko kuri uwo munsi uregwa yaboneka yabura urubanza ruzakomezanya n'ubwunganizi. Bwana Muhima yavuze ko ku itariki ya 22 z'ukwa kabiri uruhande ruhagarariye inyungu z'ubutabera rwanze kuburana. Nyuma yo kwibutsa izo mpande zose, urukiko rwanzuye ko rugihagaze ku cyemezo rwafashe ko impande zombi zigomba gutanga imyanzuro ya nyuma urubanza rugapfundikirwa. Mbarushimana yagaragaye mu isura yijimye kandi irakaye. Mu ijwi ryumvikanisha uburakari yabwiye umucamanza ati ndagira ngo mvuge ko iki cyemezo kitantunguye kuko ariko bisanzwe byabaye umuco w'uko ibyo mvuga ntacyo byabahinduraho. Ati ibyo bigamije ngo mvutswe amahirwe yo kwiregura ahita ajurira iki cyemezo. Mbarushimana yahise atambuka ashyikiriza umucamanza ibaruwa isaba gusubika urubanza mu gihe cy'amezi 2. Aravuga ko hari ibyemezo yagiye ajurira mu bihe bitandukanye. Muri ibyo byemezo arasaba ibikoresho byamufasha gutegura urubanza akabona gukomeza kuburana. Birimo inyandiko z'abatangabuhamya mu rukiko gacaca n'inyandiko z'abatangabuhamya baburaniye mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha yarusha bivuga ko yafatanije nabo mu byaha ubushinjacyaha bumurega. Hari kandi inyandiko z'urubanza rwo kumwohereza mu Rwanda rwabereye Denmark zibitswe n'ubushinjacyaha. Ubushinjacyaha buvuga ko ibyababuraniye muri ICTR bibareba ku giti cyabo ntaho bihuriye na Mbarushimana kuko ni uregwa ku cyo kimwe n'iby'abatangabuhamya bavuze ahandi muri za gacaca. Ku nyandiko z'urubanza rwo kumwohereza vi Denmark, ubushinjacyaha buvuga ko igihe yazishakira yazibona ariko bukemeza ko ntacyo zamufasha. Umucamanza yabwiye uruhande ruregwa ko ibyo rusaba urukiko rwarangije kubifataho icyemezo ko bitamara impaka mu rubanza. Uruhande rwiregura rwakunze kuvuga ko kutaruha igihe cy'amezi 2 ngo rutegure imyiregurire ari uburyo urukiko rwahisemo rwo kuruvutsa uburenganzira bwo kwiregura. Kuri ayo magambo umucamanza yababwiye ko babivuga bakanabifata uko bashaka, ashimangira ko bitamubuza gufata icyemezo yumva kijyanye n'amategeko. Umucamanza yongeye kwiherera maze ubusabe bw'isubika ry'urubanza mu gihe cy'amezi 2 abutera utwatsi. Yanzuye ko nta shingiro bufite kuko bushingiye ku byemezo yamaze gufata ko urubanza rugomba gukomeza uko bisanzwe. Umucamanza asoma iki cyemezo Mbarushimana yari yumiwe yitangiriye itama maze arongera yakijambagira ati noneho ndumva ntabona amagambo mbivuga ariko ibi nabyo ntibintunguye, birambuza uburenganzira bwanjye kandi nibyo byemezo bifatwa hano. Reka mbijurire wenda bizagera ku bandi bacamanza. Umucamanza nawe atitegereza bizabagereho. Urubanza rwakomeje ubushinjacyaha butanga imyanzuro ya nyuma biteganijwe ko buzayimaraho iminsi 3 bitewe n'ubunini bwa dosiye. Bwana Emmanuel Mbarushimana w'imyaka 55 y'amavuko ubushinjacyaha bw'u Rwanda bumukurikiranyeho ibyaha bitanu bikomeye kandi bidasaza bya genocide n'ibyibasa inyokomuntu. Nibyaha ubushinjacyaha umurega ko yakoreye mu cyahoze ari komine Muganza hari muri prefegitura ya Butare mu majyepfo y'u Rwanda mu 1994 ubu ni mu karere ka Gisagara. Ibyaha byose uregwa arabihakana. Yageze mu Rwanda avuye mu gihugu cya Denmark mu mwaka 2014. Akabagira ubusa, Ijwi rya Amerika i Kigali.
Eric, urakoze kuri iyi nkuru. Turacyari mu Rwanda. Minisitiri w'ubutabera, uburenganzira bwa muntu muri Mali, Mamadou Ismaïl Konaté, avuga ko nyuma y'urugendo rwe yakoreraga mu Rwanda, nta mufungwa w'umunyarwanda ufungiye muri Mali uzongera kugira aho ahurira n'abantu bo hanze binyuze mu itangazamakuru. Uyu muministri yabitangaje arimo gusoza urugendo nyine yagiriraga mu Rwanda ubwo yaganiraga n'abanyamakuru. Mugenzi wacu Asumta Kaboyi adufitiye iyi nkuru.
Totalement inadmissible. Ceci viole le droit de la prison en République Mali.
Ministre yagize ati ntibishoboka ibinyuranyije n'amahame agenga magereza muri Mali. Ibi binyuranyije n'ibyo twumvikanye n'umuryango w'abibumbye. Ibi ni ibintu bidasanzwe tugomba guhagarika. Nzagera muri Mali kuwa gatanu. Guhera kuwa gatanu w'igitaha, umuyobozi wa gereza ya Kurikoro ifungiwemo abanyarwanda 16 azashyikirizwa amabwiriza abuza imfungwa z'abanyarwanda kuvugana n'abantu bo hanze binyuze mu itangazamakuru. Ejo nari mu biro by'umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo ishinzwe kurwanya jenoside, niwe wanyeretse mu rupapuro ruherekejwe n'amafoto. Imbere y'ibi bimenyetso nta kintu nakora kitari uguca bugufi ngashakisha igisubizo. Mbere yo kuwa gatanu nzaba nabonye igisubizo, kandi nyakubahwa ministre, nzakoherereza ibaruwa irimo amabwiriza nzashyikiriza umuyobozi wa gereza ya Kurikoro. Iki cyemezo gifashwe nyuma y'uko mu minsi ishize humvikanye mu bitangazamakuru bamwe mu bafungiwe mu gihugu cya Mali bahawe ijambo barimo Kambanda Yohani wahoze ari minisitiri w'intebe muri guverinoma y'abatabazi. Iki gikorwa cyamaganywe cyane na Leta y'u Rwanda ndetse n'amashyirahamwe arengera abarokotse jenoside. Bagaragaje ko ibiganiro abafungwa bakoreye mu bitangazamakuru bigaragaramo ipfobya n'ihakana rya jenoside. Minisitiri w'ubutabera wa Mali yavuze ko igihugu cye cyiteguye kuba cyakongera kwakira izindi mfungwa z'abanyarwanda buranishwa n'urukiko rwa Arusha, gusa ngo bizava ku bushake bw'urwo rukiko abafungwa ndetse na Leta y'u Rwanda. Ministre w'ubutabera w'u Rwanda Johnson Businge avuga ko hari byinshi u Rwanda rusigaye rwereka amahanga kandi rwiteguye gukorana n'ibindi bihugu.
Iyo tugiye mu bufatanye n'amahanga dusigaye tugaragaza wabonye mukanya, tugaragaza system yacu twakoresheje ya gacaca, tugaragaza abunzi uko bakora n'icyo bafasha abaturage mu gukemura amakimbirane cyane cyane y'agaciro gato. Ibi nabyo wumvise ko avuga ko ari ibintu yabonye ashobora gutangiza no mu gihugu cy'iwabo kugira ngo arebe ko byabafasha. Nubwo rero ubufatanye bwacu n'amahanga mu by'ubutabera bwibanda cyane kuri jenoside, ntabwo bikiri ibyo gusa, hari n'ibindi byinshi dushobora gufatanya.
Ministre wa Marushoje urugendo rwe mu Rwanda yatangaje ko giye gushyira mu gihugu cye gahunda ya gacaca yigiye mu Rwanda, gahunda y'abunzi bazafasha igihugu cye kugabanya imanza nyinshi mu nkiko, ndetse yasobanuye ko intumwa ze ziteguye kuzaza mu Rwanda kwiga uburyo mu gihugu cye cya Mali hashyirwamo urwego rw'umuvunyi rwafasha igihugu cye kugabanya ibibazo bya ruswa. Mali icumbikiye abanyarwanda bakatiwe n'urukiko rwa Arusha, 16 bagiye kurangiriza ibihano byabo. Asuta Kaboyi, Ijwi rya Amerika i Kigali.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri Nigeria, abantu barenga 18,000 barishwe mu myaka 7 y'intambara y'iterabwoba y'umutwe wa Boko Haram. Boko Haram yashimuse abandi bantu benshi barimo abakobwa bo mu ishuri ryisumbuye rya Chibok. Radio Ijwi rya Amerika yabonye video zibanga zakozwe na Boko Haram yerekana amahano uyu mutwe ukorera abaturage b'inzirakarengane. Ibyo birimo kubica, kubakubitagura no kubakoreshaho iterabwoba. Izo video mushobora kuzisanga kuri Facebook Radio yacu no kuri site yacu ya internet ariyo www.radioyacu.com.
Umushikiriza manza yashengeje umusirikare nta umupiye Pierre kucacu bwicanye bukomeye.
Sentare nkuru y'igihugu ya Muyinga yakiriye umunyororo w'imyaka 20 umusirikare yagiriwe icaha cyo kwica n'impaka intwaza ngabo major Karashira Dieudonné wo mu kampi yo kumutukura mu ntara ya Cankuzo ni nkuru ya mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze
umushikiriza manza yashengeje umusirikare ntamvukiye Pierre kuca cy'ubwikanyi bukomeye Ntamvukiye Pierre umusirikare wo mu kambi yo kumutukura mu ntara ya Cankuzo yagizwa ko yagandaguye yabiteguye intwaza ngabo Karashira Dieudonné y'ipete rya majoro hari muri yo kambi nyene mu kwezi kwa mbere haraye habaye igitero ku ikambi y'Imuyinga ku Mukoni mu mburano ziwe umushikiriza manza yavuze ko ugo rupfu rufise umuzi mu gitero cyabaye ku ikambi yo ku Mukoni mu isagara cya Muyinga hari mu ijoro ryo kwa 23 rishira wa 24 uku kwezi kwa mbere mwaka turimo nkuko umushikiriza manza abandanya abivuga umusirikare ntamvukiye yavuzwe na mugenzi we Ildefonse Nimubona ko bari bafatanije mu mugambi wo gutera ikambi Majoro Karashira yaragiye kumenyesha umusirikare ko arondegwa n'ubutungane kubijyanye n'ico gitero yashengejwe ko yashotse arasa iyo ntwaza ngabo akibona gutyo aca ashengezwa kucaco kwica umuntu kandi yabiteguye Sentare yaciye isaba umusirikare Pierre ntamvukiye kwiregura kucaha yagirizwa Wonawe aremera ko yarashe Majoro Karashira Dieudonné ariko akavyita isanganya ntamvukiye Pierre yiregura avuga ko yahamagawe na Majoro Karashira ari mu ijoro agiye kwitaba iyo ntwaza ngabo ica imusimbirako uwo musirikare yabwiye Sentare ko bakiranye na Majoro Karashira baniganira inkoho yiwe uwo musirikare yaburanye avuga ko umuhisi Karashira yashaka kumurabisha ko umunwa w'inkoho ariko kurondeza yiwe mu maguru aho yari yatembagariye asigura ko yahavuye abona ko ibintu bigiye gukomera aca afata ingingo yo kumwitanga kuko yari yabonye ko muri bo uko ari babiri hategezwa kuvamo umwe nkuko yabandanya bisigura yabandanje yisigura avuga ko yagize ubwoba bwo kubona intwaza ngabo y'ipete rya majoro ija kwihagarikira umusirikare muto muto kandi ifise abo yotuma mu gusozera umusirikare ntamvuki yabwiye Sentare ko ibyabaye ari nk'isanganya kuko ataco bari bwafe niyo ntwaza ngabo Sentare yasavye umushikiriza manza kugira ico avuze kuvyo umusirikare yireguye umushikiriza manza yabwiye Sentare ko amategeko ya gisirikare adaha uburenganzira umusirikare kurasa uwo bashavuriraniye uwo ari we wese yavuze kandi ko mu matohoza yakoze umusirikare Pierre ntamvukiye yemeye ko yarashe Majoro Karashira ataco aramubarira kuko ngo yari yamaze kwiyumvamwo ko ivyo gira mu menyeshe bifitaniye isano n'ivyabaye ku ikambi yo ku Mukoni uwashengejwe yongeye kwiregura avuga ko atari gutegura kwica umuntu mu cumba ahatagira ubuhungiro niko kubwira Sentare ko yarazi ko yamurashe ku kuguru mu ntumbero yo kugabanya inguvu zo bariko barakirana mu gusozera imburano umushikiriza manza yasavye Sentare kudaha agaciro imburano z'uwo yashengeje zivuga ko yariko arigwanira mu kurasa umushikiriza manza yamusabiye gufungwa ubuzima bwe bwose asigura ko ata muntu yigwanira mu gukoresha inkoho akarasa ubwo bagwana ariko akoresha amaboko gusa umusirikare ntamvukiye Pierre yashimangiye avuga ko ivyashitse ari sanganya acasaba Sentare guca inkoni ngufi urubanza rwakeruja mu mwiherero Sentare ica irashikiriza rwaciwe inyuma y'inusu y'isaha umusirikare ntamvukiye yagiriwe n'icaha yagirizwa Sentare yaciye imucira gufungwa imyaka 20 imugabaniriza igihano yari yasabiwe n'umushikiriza manza Sentare yisunze ingingo y'amajana 252 y'igitabo cingene imanza zitohozwa ziburanishwa zikongera zigacibwa hisunzwe iyo ngingo uwagiriwe icaha aragabanirizwa igihano mu gihe atigeze ahakana icaha kuva mu matohoza umusirikare ntamvukiye Pierre yaburanye atamushingwa manza afise mu gihe uwo musirikare avugwa mu bagirizwa igitero cyo ku ikambi yo ku Mukoni umushikiriza manza ntiyigeze amushengeza kuri ico caha kimaze kwagira batari bake Imuyinga mu buraruko bushira ubuseruko bw'u Burundi Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika
Mukanya gaheze inama mpuza makungu jeje umutekano jeje kumviriza intumwa ya ONU mu Burundi Jama Benamar hamwe nabandi batetse barimo na ambassadeur ya Serikiri Burundi mushiramwe mpuza makungu muri ONU Albert Shingiro eka numunganirizi mu mishikano hagati y'abarundi Benjamin Mkapa yahoze arongoye igihugu cha Tanzania akaba yashikirije imaze kurangurwa akoresheje ubuhinga bwa teleconference mu genzi wacu Fidele Niyongabo araducira kumayange ivyo havugiwe
urakoze Frederic nivyo ambassadeur w'u France mwishira hamwe mpuza makungu ONU François Delattre yavuganye n'abamenyesha makuru agiye mu nama ariko yihweza ibibazo ku Burundi avuga ko batewe impungenge nuko ibintu byifashe mu Burundi kubijanye n'agateka ka muntu niyubahirizwa ry'amasezerano ya Arusha avuga ko hari cyozwe rikomeye ry'agateka ka muntu kandi ko amasezerano ya Arusha atari karubahirizwa muri iki gihe arongera akavuga ko ibiganiro atanumwe bikumira bitariko biraba muri iki gihe yamara avuga ko bariko bakora uko bashobora kose kugira abafashe kugira ibintu bisubire mu nzira nziza kubera muri iki gihe ngo bisa n'ivyahagaze Ambassadeur Delattre avuga ko inama y'ugwego gwishirahamwe onurujeje kubahiriza umutekano n'amahoro ku isi ifisa kamaro kubera ko bategerezwa kuronka akaryo kukumviriza abantu bariko bagira uruhara rukomeye ku bibazo byerekeye Burundi nk'umuhuza mu biganiro by'abarundi Benjamin Mkapa Jamal Benoma umuhanuzi adasanzwe w'umunyamabanga makuru w'ishirahamwe mpuza makungu ONU Antonio Guterres avuga ko Ubufaransa bwiyemeje kuvyerekeye kubandanya kubiganiro atanumwe bikumira kugira ibintu bisubire kuja mu nzira nziza avuga ko badashobora kuraba hirya kubera ibintu bishobora kumera nabi kurushiriza mu Burundi inyuma y'iyo nama umuhuza adasanzwe w'umunyamabanga makuru w'ishyirahamwe mpuza makungu ONU Jamal Benoma yavuze ko ibyerekeye agateka ka muntu mu Burundi biteye impungenge kandi ko bitera bimera nabi kurushiriza yavuze ko igitigiri c'impunzi zimaze kuva mu gihugu gishobora kurengera igice c'umuriyoni mu mpera z'uyu mwaka naho umuhuza mu byerekeye amatati mu Burundi Benjamin Mkapa yavuze ko impande zose mu Burundi zikiri hari ibintu byinshi cyane zitarashobora kumvikana ko yamenyesheje ko leta ya Burundi yahakanye ibyo yari yasavye ko yoba irahagaritse umutahe w'uguhagarika bamwe mu bayobozi baba batavuga rumwe na leta bari mu buhungiro
mukanya turasuzira ibiganiro byacu byo kuri isaha ariko imbere yaho reka tubibutse incamake y'amakuru twabashikirije je ne
Hawaii yabaye iya mbere muri leta zigize Amerika mu gutanga ikirego ku iteka rivuguruye rya Perezida Donald Trump rireba abakora ingendo muri Amerika bava mu bihugu bitandatu byiganjemo abayisilamu abavoka b'icyo kirwa kiri mu nyanja ya Pasifika hejo kwa gatatu batanze icyo kirego mu rukiko rw'igihugu mu murwa mukuru Honolulu basabye ko iteka rishya bagaragaje ko iteka rishya rizagira ingaruka mbi ku baturage b'abayisilamu bo muri ibyo bihugu no kuri ba mukerarugendo ndetse n'abanyeshuri b'abanyamahanga
abasirikare b'Abanyamerika mu rwego rwa ba marine barungitswe mu raruko bw'igihugu cya Siriya gufasha komura abagwanye umuhari w'intagondwa z'abayisilamiste ISIS kugira ngo babakure mu gisara cya Raqqa bacumbitsemo
Abantu 26 barapfuye abandi babarirwa muri mirongo barakomereka ni nyuma yuko abiyahuzi babiri bateze bombe mu gihe cy'imihango yo gushyingirwa mu majyaruguru ya Baghdad kwa gatatu ibyo bitero rero bya bombe byabereye mu mudugudu wa Al-Hajaz hafi y'umujyi wa Tikrit muri Iraq ntawahise yigamba ko ari we wari nyuma y'icyo gitero
Abantu bitwaje ubwanisho biyambitse nk'abaganga bakoze igitero ku bitaro bya gisirikare bikuru ku murwa mukuru w'igihugu cya Afghanistan Kabul maze yica abantu 31 bongera bakomeretsa abandi bashika 87 nk'uko ubushikiranganji bujejwe kwivuna abansi bwabitangaje
Urugamba ku mutwe wa Boko Haram rurimo gusiga abagore n'abakobwa bugarijwe n'ubukene urugomo n'ubwigunge ibiro bikabivugwa n'umudiplomate wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wasuye uturere twogogojwe n'uwo mutwe w'abarwanyi muri Nigeria
Nshuti mwese mukundi radio ijwi rya Amerika biganiro twateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha tubone yo kandi akanya ko gushimira ingenieur yadufashe muhinga bw'ivyuma hamwe na Fatou Karara yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye kuri micro mwari kumwe na Frederic Nkundikije
na Eugenia Mukankusi tubashimire cyane kuba mwakomeje kudutega amatwi no kuba mukomeje gukurikira ibiganiro byacu tubifurije rero ibihe byiza aho muri hose mwakomeze kunezerwa munogerwa n'ibiganiro bya radio yanyu ijwi rya Amerika Thank you.